Good morning. Time now for news and information in Kirundi and Kinyarwanda on the Voice of America.
Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turabaramukije inshuti mwese dutanguranye ibiganiro vyo muri iki gitondo ku munsi wa kabiri itariki 25 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'2014. Kuri mikro muri iki gitondo muri kumwe nanje Fidel Niyongabo.
Ico gituma ushobora kwemeza neza cyane ntakekeranya ko ntambona ya politike nimwe byo babifitaniye nta sano riri hagati yabo.
Uwo ni William Hategekimana aserukira abanyeshure kuri kaminuza y'u Burundi. Inkuru n'andi makuru twabateguriye muri iki gitondo turayigaruka ko mukanya. Duhereye amara ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Amakuru twateguriye kandi tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Eugenie Mukankusi. Waramutse Eugenie.
Waramutse Fidel, mwaramutse namwe inshuti muduteze amatwi. Ministri w'ingabo w'Uburusiya yazengurutse ibigo bya gisirikare by'Uburusiya mu gihe ingabo z'Uburusiya zari zimaze gufata ikigo cya nyuma cya gisirikare cya Ukraine mu kigobe ingabo za Ukraine zimaze kuhava. Guverinoma y'inzibacyuho ya Ukraine yategetse ingabo zayo kuva mu karere ka Crimea nyuma y'uko ingabo z'Uburusiya zigaruriye ibindi bigo bya gisirikare bitatu mu minsi itatu ishize. Uri mu mwanya wa perezida wa Ukraine Alexander niwe watangaje ko ministeri y'ingabo yasabye abasirikare kuva mu birindiro byabo mu turere twegereye inyanja y'umukara. Yavuze ko bitewe n'impungenge ko ingabo z'Uburusiya zabangamira ubuzima bw'abasirikare ba Ukraine n'imiryango yabo ariyo mpamvu izo ngabo zigomba kuhava. Malaysia ivuga ko ibintu bishya bimaze gusuzumwa ku makuru yatanzwe na satellite bigaragaza ko indege yari itwaye abagenzi yahanukiye mu majyepfo y'inyanja y'Ubuhinde. Minisitiri w'intebe wa Malaysia Najib Razak ejo kwa mbere yavuze ko hakenewe isuzuma ryimbitse ku byerekeye aho iyo ndege yanyuze hashingiwe ku byafashwe na satellite y'isosiyete y'Ubwongereza yagaragaje ko iyo ndege ya Malaysia yaguye mu mazi mu karere k'Uburengerazuba ka Perth. Yavuze ko imiryango y'abantu 239 bari muri iyo ndege yavuye Kuala Lumpur ijya Beijing bamenyeshejwe uko iyo ndege Boeing 777 byayigendekeye. Iryo tangazo rya Minisitiri w'Intebe wa Malaysia ryaje mu gihe ubwato bw'ingabo za Australia zazobereye kurwanira mu mazi bugerageje kubona ibintu byinshi byabonywe n'indege yashakishaga iyo ndege yabuze mu majyepfo y'inyanja y'Ubuhinde ni mu majyepfo ashyira uburengerazuba bwa Australia. Ubuyapani bwahaye Leta Zunze Ubumwe za Amerika kilogarama 100 za uranium na plutonium biyunguruye byakoreshwa mu gucura intwaro za kirimbuzi. Perezida wa Amerika Barack Obama na Minisitiri w'Intebe w'Ubuyapani Shinzo Abe ejo kuwa mbere nibwo batangaje aya masezerano mu nama y'iminsi ibiri ibera irahe mu Buholandi. Iyo nama irasuzuma umutekano ku isi yugarijwe n'ibikoresho bya nukleyeri. Sekretari ushinzwe iby'ingufu wa Amerika Ernest Moniz yabwiye abanyamakuru ari mu Buholandi ko ibyo bikoresho Ubuyapani bwatanze bizajyanwa muri Amerika guhindurwamo ibintu bitavamo intwaro. Amerika niyo yari yarahaye Ubuyapani mu myaka ya za 60 kugira ngo bikoreshwe mu bushakashatsi. Iyo nama irahe yuhuje intumwa zihagarariye ibihugu 53 ziganira ku buryo bwo kugabanya ndetse no kubika neza ibintu byakoreshwa mu gucura intwaro za kirimbuzi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika irimo gukuba inshuro zirenze ebyiri ingabo zayo zidasanzwe mu bikorwa byo gushakisha umuyobozi w'abarwanyi Joseph Kony. Perezida Barack Obama yategetse ko abasirikare bagera ku 150 n'indege byibura enye zo mu bwoko bwa CV-22 zijya muri Uganda ku cyumweru, bikaba ari ku nshuro ya mbere Leta Zunze Ubumwe za Amerika yohereza indege za gisirikare gushakisha Kony n'abarwanyi be. Ibikorwa byo gushakisha Kony byibanze mu mashyamba y'inzitane yo ku mipaka ya Repubulika ya Centrafrica, Sudani y'Epfo na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kony arashakishwa n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ku byaha 33 byo mu ntambara n'ibyaha by'ibasinyo ku muntu. urukiko rwo mu Misiri tariki 24 ku kwezi kwa gatatu mu mwaka 2014 rwakatiye igihano cyo kwicwa abantu 529 bagize umutwe wa Muslim Brotherhood. Mu birego urwo rukiko rubahamijwe rwabahamije harimo kwica umupolisi, kugaba igitero kuri station ya polisi n'ibindi bikorwa by'urugomo. Urwo rukiko rwahitwa Minya mu birometero 200 mu majyepfo y'umurwa mukuru Cairo tariki 24 ku kwezi kwa gatatu nibwo rwafashe umwanzuro ku rubanza rwari rwatangiye kuburanishwa guhera tariki 22 ku kwezi kwa gatatu 2014. Amategeko yo mu Misiri yemera abakatiwe kujurira icyemezo cy'urukiko. Abarenga 100 mu bantu bashinjwaga muri ubu bashinjwa bari mu buroko, ariko abenshi baraburanishwa badahari. Urwo rukiko rwagize abere abantu 16. Muri Gine, abayobozi bashinzwe iby'ubuzima bavuga ko icyorezo cya virusi ya Ebola kimaze guhitana abantu 59. Ishami rya ONU ryita ku buzima w'Emesi rivuga ko abantu 86 aribo bakekwaho kuba baranduye iyo virusi. Muri abo 13 nibo laboratwari zemeje ko bafite iyo virusi. Icyo cyorezo kibasiye cyane uturere tw'ibyaro turi mu majyepfo hashyira uburasirazuba bwa Gine, harimo ahitwa Gwenchedu na Matenta. Icyumweru cya kane cy'urubanza rwa Oscar Pistorius cyatangiye hejo kuwa mbere. Polisi isoma ubutumwa bw'uwo mwatrete uyohererejwe n'umukobwa wari inshuti ye akoresheje telefoni igendanwa, wavuze ko rimwe na rimwe yumvaga afite ubwoba bwa Pistorius. Polisi ivuga ko River Steenkamp yohereje ubwo butumwa mu gihe kitagera ku byumweru bitatu mbere y'uko Pistorius amurasa. Impuguke y'umupolisi François Moller yabwiye urukiko ko abategetsi basuzumye ubutumwa burenga 1000 bwo muri telefone.
Urakoze Eugene ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC n'umwanya w'inkuru nyamukuru. Mu Burundi, abanyeshuri bo muri kaminuza ya leta n'abo muri kaminuza nderabigisha NS ntibaje kwiyandikisha nk'uko umushikiranganji ari yabibasavye. Abo banyeshure bavuga ko batazoza ivyo basaba bitabanje gushirwa mu ngiro. Umuyobozi wa kaminuza y'u Burundi amenyesha ko bize ko bazoza muri iyi minsi ibiri iza gushika ku munsi wa gatatu. Kubindi kuri inkuru twumvirize Tabita Mukamusoni.
Mu bigo by'amakaminuza bitandukanye twashoboye gucamwo hano mu gisagara cha Bujumbura byaboneka ko abanyeshuri batitavye akamo ko kwiyandikisha batewe n'umushikiranganji w'inyigisho za kaminuza n'ubushakashatsi hamwe n'ubuyobozi bwa kaminuza za leta. Ivyo bigo byose uko ari bibiri, kaminuza y'u Burundi na kaminuza nderabigisha NS, gushikiza zitandatu zo kuri uyu wa mbere abanyeshuri bari bamaze kwiyandikisha ntibashikijana ku banyeshuri 17 bari muri zo kaminuza. Mu kigo kiri muri Rohero bita IPEA abari bamaze kwiyandikisha baba 20 kumutanga. Mu kigo caho abashika 30 niyo bari bamaze kwandikwa kugera isaha 5, ariko 10 muri bo barabasirikare, ivyo bakavuga ko bitabaraba. Nayo mu kigo co mu Kamenge umunyeshuri umwe niwe yaramaze kwiyandikisha. Abo banyeshuri bamenyesha ko badashobora kwiyandikisha kuko ivyo basaba bitarashigwa mu ngiro. Amakuru twakuye muri ayo makaminuza amenyesha ko leta iri kwiratera ubwoba abanyeshuri kugira biyandikije ku nguvu mu ntara zo hagati mu gihugu nko mu ntara ya Cankuzo. Kuri uyu w'Imana, abanyeshuri muri kaminuza za leta ba muri iyo ntara bavuga ko bagirishijwe inama na buramatari w'iyo ntara abahimiriza kugira baje kwiyandikisha, bo bakabona ko ari iterabwoba. Nayo buramatari akavuga ko yari ko arabahanura kugira ivyo basaba babisabe bariko bariga. Nabo batitavye ako kamo ko kwiyandikisha mu buyobozi bwa kaminuza y'u Burundi bagumana icizere ko bazobandanya baza buke buke gushika ku munsi wa gatatu bakazoba bahejeje kwiyandikisha. Gaston Hakiza arongoye kaminuza y'u Burundi yamenyesheje ko ari kubera akiri mu ntango ahandi ho ngo bataje izindi ngingo ruhasha zizofatwa. Tubibutse ko indwi zibiri zigira zirangire ivyigwa bihagaze mu makaminuza ya leta. Inyuma yaho umushikiranganji w'inyigisho za kaminuza n'umushakashatsi Joseph Butore afashe ingingo yo gufuta umwaka w'ishuri 2013 ushira 2014 biturutse kuri egeregere y'abanyeshuri bariko basaba ko ingingo nshasha itunganya itangwa ry'agafashanyo bita bourse ihinduka. Nayo abanyeshuri abanyeshure batanu baserukira abandi muri ico gikogwa co guhagarika ivyigwa barirukanywe ikiringo c'imyaka ibiri. Ibujumbura, Tabita Mukamusoni, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Tabita kuri iyo nkuru. Nshuti mwese muriko mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika risamiranira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mushobora kutorongikira ivyiyumviro hamwe n'ivyifuzo vyanyu kuri adresse ikurikira radio yacu @voanews.com canke kuri Facebook kuri adresse radio yacu VOA. Tukiri kandi kuri iyo nkuru, mugenzi wacu Frederic Nkundikije aravuganye n'umuyobozi wa kaminuza y'Uburundi Gaston Hakiza aravuga ukuntu icyo gikorwa cyo gusubira kwiyandikisha cyagenze.
Ego bakitavye ariko ku rugero rutakemishije yani kubera umunsi wa mbere. Muri uyu mwanya turiko turavugana hari abanyeshuri bashika 300 bamaze kwiyandikisha, ariko twibaza ari kubera inkuru zagiye ziraca ku maradiyo atandukana baha ijambo abanyeshuri, abo bahaye ijambo akabuza abandi kuza kwiyandikisha. Twibaza rero ko mu minsi iza ibiri imbere abanyeshuri bazo kwiyandikisha ari benshi.
Abanyeshuri bavuga ko hariho itegeko ribanza gusubirwamo gerekeye imfashanyo ihabwa abanyeshuri ariko ariyo bita bourse. Mbega aho muhavuga ko ikimwe
ni itegeko ya leta uga uko bagafashanyo k'abanyeshuri ubu baheze bakakaronka aho gafashanyo. Abanyeshuri rero ntibabishimye kuko hari ibyahindutse tugeranije n'ibyahora bigigwa. Rero zavuye ku mafaranga leta izokoresha uyu mwaka. Leta rero yatanze amafaranga ifise abanyeshuri bavuga ko atazokwiga aho gafashanyo aho baronka uko barakaronka katatanzwe. Ibyo biragoye cyane kubera nta mafaranga ariho gutunganya ngo baronke agafashanyo uko bahora bakaronka kera.
Hari abanyeshuri bavuga kandi ko hariho bagenzi babo bafatiwe ingingo zo kwirukanwa muri kaminuza bakaba basaba ko abanyeshuri basubizwa muri kaminuza mu burenganzira bwabo. Ivyo bizokorwa imbere yuko abanyeshuri eka imbere yuko amashuri asubira gutangura kaminuza.
Aho niho hari kibazo ko abanyeshuri bahanywe twisunze amategeko yo muri kaminuza y'u Burundi. N'abanyeshuri bagumuye abandi mu gihe twari mu biganiro nibo batumye habaye geregere barayitunganya ndetse baravuga n'ukuntu byose bizogenda. Ni nabo nyine ku maradiyo atandukanye baguma bashikiriza batera ubwoba abandi babuza kuza kwiyandikisha. Urumva bongera ikibi mu kindi. Byumvikana rero yuko bigiye ibihano bafatiwe kiriho biragoye guhindura uburavyo n'ifato baguma babandanya.
Mu gihe abanyeshuri batosura kwiyandikisha ku buryo bushimishije umugambi mufite muri kaminuza n'uyuwe?
Be tubatera akamu ko buza kwiyandikisha. Kaminuza iruguruye kandi nibo nyene yugururiwe. Twifuza rero yuko abana b'Urundi baza kwiga bakiga leta bafashije kuko hari bavuga yuko agafashanyo kafuswe ntikafuswe. Hariho ukuntu kazotangwa twisunze amanota umunyeshuri wese aba yaronse. Nibaze kwiga rero ntibatumwanye kuko kujya bavuga mu Kirundi amaherero yo mu nzira ni mu nzu.
Gaston Hakizimana, umukuru wa kaminuza y'u Burundi, murakoze cyane gose kuri aka kanya mwatoye kugira ngo tuganire.
Natwe turabakengurukiye kubona mwaduhamagaye muri kure cyane.
Yari mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavugana n'umuyobozi wa kaminuza y'u Burundi Gaston Hakiza. Frederic Nkundikije yaraganiye kandi na William Hategekimana aserukira abanyeshure, aravuga ko abanyeshure bitavye igikorwa cyo kwiyandikisha ari bake bari mu migwi itatu bonyene.
Muri rusange akamo twatewe n'umushikiranganzi w'inyigisho za kaminuza n'ubushakashatsi nikitabwe n'abanyeshuri kiretse akagwi gato k'abanyeshuri nako nyene kagizwe n'imigwi itandukanye. Harimo abanyeshuri b'abasirikare abo bake muri bo baje kwiyandikisha kuko nkuko bimeze naho twigana dusanze tudasangiye amategeko. Hariho n'abanyeshuri b'abanyamahanga abo bake muri bo biyandikishije. Hakabaho n'akandi kagwi k'abanyeshuri kagerageje kwinjira mu bigo vya kaminuza mu makampisi atandukanye biyandikishije.
Mwoba mwarahaye amategeko abanyeshuri kugira ngo ntibitabe ako kamo?
By'ukuri nta mategeko twahaye abanyeshuri kugira ngo ntibitabe ako kamo, ahubwo ivyatumye bahagarika ivyigwa byonyene kubera yuko bitarava mu nzira ivyo byatumye batitaba ako kamo.
Murashaka kwa mwovuga ko batitavye ari benshi kubera ari umunsi wa mbere wo kwiyandikisha n'ukuvuga ko ejo canke aho kera abanyeshuri bazo kwiyandikisha ari benshi?
Siko ndabyumva na gatonya jewe kuko abanyeshuri benshi cyane bari hagati mu gihugu kandi tugerageje kuraba neza turabona ko nta bari ko baramanuka
umuzi w'ingorane zihari hagati y'abanyeshuri eka n'abategetsi barongoye inyigisho za kaminuza eka n'ubushakashatsi ihagaze cyane cyane ku mfashanyo amafaranga bita bourse ayo mafaranga mu banyeshuri murategera ko uye hari ukene mu gihugu leta idashobora kuriha amafaranga ya bourse ku banyeshuri binjira ku mwaka 2018 bose
twebwe turabitegera ariko uko bigenda kose igihugu naho cyo bagikenye si abanyeshuri muri kaminuza cyo gitangura kwiyumvira ko kugira ngo abe ari cyo cyo kwaka agafashanyo kugira ngo kirabe ko ibigega byacu byobomboka hari abantu benshi cyane tuzi mu iki gihugu bahembwa imishahara minini cyane kandi bafashijwe n'igihugu bigishijwe n'iyo bourse nyine nako gafashanyo nibaza kana nabo bakagira ibyo botanga kugira ngo ikigega cy'igihugu kibongo
ibintu musaba mu majambo make cyane rwose imbere yuko mwese mwiyandikisha musubira kwiyandikisha nk'ibi ibintu musaba ko byorinda gukogwa nk'ibi
mu majambo make ibintu dusaba ko byorinda gukogwa kugira ngo dusubire kwiyandikisha nuko itegeko ryanya kubahwa umukuru w'igihugu cy'u Burundi rigenga ibyisubirwa mu by'agafashanyo yosubirwamo canke rigasubira inyuma hanyuma amategeko y'umushikiranganje irijanye n'ivyimigwi y'abanyeshuri bazohabwa agafashanyo donc irijanye n'ukuntu abanyeshuri bavuye bahejeje amashuri yabo yisumbuye bazofashwa bagiye mu za kaminuza n'itegeko ryirukanye abanyeshuri bose mu makaminuza yabo na cane cane abanyeshuri batanu baserukira abandi muri kaminuza y'u Burundi dusaba ko ibyo byobanza bigasubira inyuma hanyuma tugaca tugirana ibiganiro singene twosubira mu ishuri
iryo garariza ribaye mu gihe hari indyane za politike mu Burundi izo ngingo z'abanyeshuri hari izoba zifise intumbero ya politike
bo ntabyo nibaza na gatonya ko ziba zifise intumbero za politike kuko iki kibazo kugerageje kuraba abanyeshuri bose bagihuriye ko imigambwe yose uhereye kuri mu butegetsi n'itari mu butegetsi twese abana b'igihugu kubera ko ingingo turaba tucumba cyo kimwe nico gituma ushobora kwemeza neza cyane ntakekeranya ko nta mbona ya politike nimwe byo babifitaniye nta sano riri hagati yabo
William hateye ikimana urakoze cyane rwose kuri aka kanya batoye kugira ngo tuganire
ndabashimiye cyane nanjye
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Ubu ni umwanya w'ukumviriza ibiherutse kwandikwa kuri Afrika mu binyamakuru byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibinyamakuru mwasomewe na Robert Dagila mukaba mubishyikirizwa na Eddie Gwema.
Shuti mu duteze amatwi mwaramutse. Uyu ni wa mwanya tubagezaho ibyanditswe kuri Afrika n'ibitangazamakuru bya hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu munsi mwabisomewe nanjye Edirwema. Mu gihe u Rwanda rwitegura kwibuka genocide ku nshuro ya 20, ikinyamakuru The New York Times mu nyandiko yacyo kiravuga ko icyo gihugu kirimo kigerageza uburyo bushya bwo guteza imbere ubukungu. Mu nyandiko ye umunyamakuru Nicholas Coolidge avuga ko u Rwanda rushishikajwe no guhamagarira abanyemari gushora amafaranga yabo mu Rwanda aho guhora rutegereje inkunga ituruka mu bindi bihugu zimwe mu nzego zigaragazwa n'uwo munyamakuru zikeneye gushorwamo imari ni nk'ubuhinzi n'ibikomokaho ibikorwa remezo n'ubukerarugendo umunyamakuru Coolidge akomeza inyandiko ye agaragaza uburyo umubare w'abantu bari hasi y'umurongo w'ubukene mu Rwanda umaze kugabanuka uwo mubare ngo wavuye kuri 59% ubu ukabugeze kuri 45%. Radio Ijwi rya Amerika umwanya tubagezaho ibyanditswe kuri Afrika n'ibitangazamakuru bya hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu ntangiriro z'uyu mwaka Michel Djotodia yeguye ku mwanya w'umukuru w'igihugu cya Repubulika ya Centrafrique nyuma y'amezi 5 yari amaze kuri iyo mirimo. Mu nyandiko igaragara mu kinyamakuru Wall Street Journal, uyu mugabo ngo arashaka ko habaho igihugu kigenga cy'abaturage bo mu idini ya Islam mu majyaruguru ya Centrafrique. Mu nyandiko yabo abanyamakuru Alex Flynn na Drew Hinshaw barerekana urwandiko Jotodia yandikiye umuryango mpuzamahanga wa Kiislamu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri abasaba inkunga kugira ngo ahindure agace kamwe ka Centrafrique igihugu kigendera ku mahame y'idini ya Islam. Ahanshuti tukaba ariho dusoreje ibyanditswe kuri Afrika n'ibitangazamakuru bya hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika byateguwe na Robel Dagial, mukaba mwabisomewe nanjye Edi Rwema.
Ibyo byari bimwe mu biherutse kwandikwa kuri Afrika mu binyamakuru byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibinyamakuru mwasomewe na Robel Dagial, mukaba mwabishikijwe na Edi Rwema.
Igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane, ibihumbi bibiri na cumi na kane, imyaka makumyabiri iruzuye Jenoside ibaye mu Rwanda.
Radio Ijwi ry'Amerika iribuka.
Radio Ijwi ry'Amerika iribuka. Muri iki gihe cyo kwibuka ku nshuro ya makumyabiri Jenoside yabaye mu Rwanda, Ijwi ry'Amerika ririfuza kumva no kwakira ibitekerezo byanyu.
Twibuke twibukiranya kuri Radio Ijwi ry'Amerika.
Kwandikire utange ubuhamya,
tubwire ibyakubayeho, ibyabaye ku muryango wawe no ku nshuti zawe.
Watwohereza ubutumwa ukoresheje email cyangwa ukatugezaho telefone zawe kugira ngo dufate ubuhamya bwawe.
Ikindi kandi ukoresheje email watugezaho amafoto yabo wibuka baguhora ku mutima bazize Jenoside.
Adresse yacu ya email ni radioyacu@gmail.com. Wakoresha n'imbuga yacu ya Facebook ushyizemo Radio Yacu VOA mu ijambo rimwe.
Twandikire ku Ijwi ry'Amerika utange ubuhamya.
Radio Ijwi ry'Amerika iribuka.
Radio Ijwi ry'Amerika ibateze amatwi.
Ijwi ry'Amerika rirabashikiza ibyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike. Mwumvirize ijambo ry'intangamarara ribashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika ihangayikishijwe n'ikumirwa rishyirwa ku miryango itagengwa na Leta hirya no hino ku isi. Mu itangazo, sosokreteri wa Leta ushinzwe ibikorwa by'imiryango mpuzamahanga Paula Schrieffer yagejeje ku nama 25 y'akanama k'uburenganzira bwa muntu ka ONU i Geneva mu Swisi, yagize ati: guteza imbere iyo miryango itagengwa na Leta bisaba ko abantu bakorera hamwe bagashyira ingufu n'ubushobozi bwabo hamwe bagamije intego imwe. Yongeyeho ati: amateka n'ibintu bikorwa ubu muri iki gihe byerekana ko ibihugu byo ku isi byubahiriza uburenganzira bw'abaturage babyo bose, biba bikora neza, bigera ku burumbuke bwabyo kandi bikagira umutekano urambye. Nyamara yibukije ko buri munsi abanyamakuru n'abavugizi uburenganzira bwa muntu batangaza uko bahagarariye imiryango yabo bakubitwa, bagaragurwa bicwa urubozo, rimwe na rimwe bagahohoterwa kubera ko bagaragaje ibitekerezo byabo cyangwa se bakoze imyigaragambyo mwituze. Madame Schrieffer yatanze urugero rwa mbere ku gihugu cya Venezuela. Yagize ati: guverinoma ya Venezuela icecekesha ibintu byatangiye ari imyigaragambyo mu mahoro y'abanyeshuri bahangayikishijwe n'ibikorwa by'ubwicanyi bukabije mu gihugu. Mu gushaka uko yakumira iyo myigaragambyo ari yakwiye igihugu, guverinoma yohereje abasirikari ngo bakoreshe amasasu mazima ku basivili bigaragambya ku bindi bihugu byo ku isi. Intumwa ya Amerika yagarutse ku mategeko akarishye akumira ubushobozi bwo gukora ku miryango itagengwa na Leta. Sosokreteri wa Leta wa Amerika ku bibazo by'imiryango mpuzamahanga yatanze urugero ku gihugu cya Misiri. Yagize ati: amategeko yaho abuza imiryango yigenga gukora no kubona inkunga y'amahanga. Muri Uzbekistan yavuze ko itegeko ryasohotse mu kwezi kwa 12 umwaka ushize risaba imiryango itagengwa na Leta gutanga imisoro y'ikirenga ikanasabwa ibintu byinshi birenze kugira ngo yemererwe gukora muri Nigeria. Iyo ntumwa y'America yagarutse ku itegeko riherutse gutorwa rihana abakundana nabo bahuje igitsina iyo bakoze cyangwa se bagiye gutegura inama. Ikindi kandi uwayoboye intumwa za America mu nama y'i Geneve yagaragaje ko ubu ibihugu byinshi birimo gushyiraho amategeko yo kugenzura internet no kongerera igihe cyo gufungwa abanyamakuru bafite ibinyamakuru byabo kuri internet.
Iryo ryari jambo ry'intanga marara ryabashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Njuti mubanda nyakumviriza ibiganiro vyacu muri uyu mwanya mutega matwi Eugenie Mukankusi kugira abashikiza ingingo nkuru nkuru zazigiza amakuru iyo muri iki gitondo. Eugenie, mikro ni kwawe.
Urakoze FDR. Twababwiye ko ministri w'ingabo w'u Burusiya ejo kuwa mbere yazengurutse ibigo bya gisirikare by'u Burusiya mu gihe ingabo z'u Burusiya zari zimaze gufata ikigo cya nyuma cya gisirikare cya Ukraine mu kigobe ingabo za Ukraine zimaze kuhava. Guverinoma y'inzibacyuho ya Ukraine yari yategetse ingabo zayo kuva mu karere ka Crimea nyuma yuko ingabo z'u Burusiya zigaruriye ibindi bigo bya gisirikare bitatu mu minsi itatishize. Malaysia ivuga ko ibintu bishya bimaze gusuzumwa ku makuru yatanzwe na satellite bigaragaza ko indege yari itwaye abagenzi yahanukiye mu majyepfo y'inyanja y'Ubuhinde. Ministre w'intebe wa Malaysia Najib Razak ejo kwa mbere yavuze ko hakenewe isuzuma ryimbitse ku byerekeye aho iyo ndege yanyuze hashingiwe ku byafashwe na satellite y'isosiyete mu Bwongereza yagaragaje ko iyo ndege ya Malaysia yaguye mu mazi mu karere k'uburengerazuba ka Perth. Yavuze ko imiryango y'abantu 239 bari muri iyo ndege yarivuye Kuala Lumpur ijya Beijing babimenyeshejwe. Ubuyapani bwahaye Leta Zunze Ubumwe za Amerika kilogarama 100 za uranium na plutonium biyunguruye byakoreshwa mu gucura intwaro za kinimbuzi. Perezida wa Amerika Barack Obama na Minisitiri w'Intebe w'Ubuyapani Shinzo Abe ejo kwa mbere nibwo batangaje ayo masezerano mu nama y'iminsi ibiri ibera irahe mu Buholandi. Iyo nama irasuzuma umutekano ku isi yugarijwe n'ibikoresho bya nikleyeri. Leta Zunze Ubumwe za Amerika irimo gukuba inshuro zirenze ebyiri ingabo zayo zidasanzwe mu bikorwa byo gushakisha umuyobozi w'abarwanyi Joseph Kony. Perezida Barack Obama yategetse ko abasirikare bagera ku 150 n'indege byibura enye zo mu bwoko bwa CV-22 zijya muri Uganda ku cyumweru, bikaba ari ku nshuro ya mbere Leta Zunze Ubumwe za Amerika yohereza indege za gisirikare gushakisha Kony n'abarwanyi be. Libya ivuga ko izarekura habivumbuye bari mu bwato bwa lisansi bwahagaritswe n'abasirikari bazobereye mu byo kurwanira mu mazi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakabusubiza muri Libya. Umushinjacyaha w'igihugu Ali Sadiq Al-Sur ejo kuwa mbere yavuze ko abari mu bwato bakirimo guhatwa ibibazo, cyakora yavuze ko bitarasobanuka niba barakoraga bashyizwe imbunda ku mutwe. Yavuze ko abarwanyi b'Abanyalibiya batatu bari muri ubwo bwato bazakomeza gufungirwa uruhare rwabo mu byabaye ku bwato.
Mugira mutega amatwi mu kanya mugenzi wacu Oriane Tangishaka avugana n'umuririmvyi w'umurundi yitwa Babi abangaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ntara ya Arizona. Ni mu kiganiro gihe ijambo abatwumviriza mu kanya gato, rero ntimutangwe muri iki kiganiro.
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.